Ini Radio Sbidi Amerika. Radio Sbidi Amerika bagi Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 Radio Inshuti ya Bose. Muri we nshuti mwese muduteze amatwi. Ifide niyo ngabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Bamwe mu bakukuruke mu Burundi basaba koroherezwa iyo hageze igihe cyo kwisansunisha ko bakiriho kuko ubu basabwa kuja ku biro by'amakomine.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe inesese mu ntara yoraba ukuru nk'igikorwa ca rusansuma gikorwa bakizigira abatware bo ku mutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri inesese mwumva nk'ivyo bigishoboka.
Uwo ni umwe mu bakukuruke mu Burundi. Ubutwari ishyirahamwe gitaha impunzi hashize ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatahutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Chad abantu batatu bapfiriye mu myerekano isaba ko hajaho ubutegetsi bw'igisivili. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Imyigaragambyo yahamagajwe na societe civile n'amashyaka ya politiki atavuga rumwe na leta yatangiye mu gitondo cya kare cyane yitabiriwe ahanini n'urubyiruko. Injamena hamwe na hamwe batwitse ibiziga by'imodoka bishaje, abapolisi nabo bakoresheje ibyuka biryana mu maso. Ubutegetsi bwari bwabujije iyi myigaragambyo. Imodoka nyinshi za gisirikari zazengurukaga mu mujyi wose. Kugeza ubu abantu batatu nibo bazwi ko bayiguyemo, barimo umusore w'imyaka 21 y'amavuko wapfiriye mu mujyi wa kabiri Mundu uri mu majyepfo ya Chad muri kilometero 400 uvuye Injamena umurwa mukuru. Abandi bantu bagera kuri 30 bakomeretse hirya no hino mu gihugu. Abaturage baramagana ubufaransa bushyigikiye ubutegetsi bwa gisirikari, bavuga kandi ko badashaka ubwami mu gihugu cyabo, barasaba ko abasirikare bashyira ubutegetsi mu maboko y'abasivili. President Idriss Deby amaze kwicwa mu cyumweru gishize n'umutwe w'inyeshyamba witwa FACT. Umuhungu we General Mahamat Idriss Deby yafashe ubutegetsi ashyiraho inama ya gisirikari y'inzibacyuho CMT mu magambo magufi y'Igifaransa, igizwe n'abandi basirikare b'abajenerali 14. Bavuga ko inzibacyuho izamara amezi 18 ariko ko bashobora kuyongera igihe nk'iki inshuro imwe. Iyi myigaragambyo ni iya mbere na mbere ibaye yo guhangana n'ubutegetsi bwa gisirikari bushya muri Chad.
Urakoze Thomas. Ababa ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho bahunze kubera ubwoba ko gutana mu mitwe hagati y'inteko zijeje umutekano ziciyemo ibice gushobora kubandanya. Izo nteko ziciyemo ibice bifatiye ku matati yerekeye ingingo yo kongereza ikiringo cya perezida. Inteko za leta zarasatse radio yigenga Mustakbal Media zirafata ibikoresho byayo. Umuyobozi wayo Ahmed Isse Gutale atangaza ko basabye izo nteko kubasubiza ibikoresho byabo hamwe no kudasubira kubafata nabi. Inteko zishyigikiye abatavuganwe na leta zigenzura muri iki gihe ibice bimwe by'umugwa mukuru Mogadisho. Inteko zishyigikiye leta n'izishyigikiye abatavuga rumwe nayo zaratanye mu mitwe mu mpera zindwi irangiye. Ibyo bikaba byarabyiye ubwoba kw'abagwanyi ba Al-Shabab bashobora kuhabonera karyo. Mu ntango zo kukwezi inama nshingamateka ishami ry'abadepite batoye kongereza imyaka 4 ikiringo cya perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yamara ishami rya Sena ryari yamirije iyo ngingo mu byatumye uruhagarara ruhari muri iki gihe rwaduka. Ingingo yo kongereza ikiringo cya perezida yarashabuje kandi abatanga imfashanyo b'abanyamahanga bari bashyigikiye leta ya Mohamed Abdullahi Mohamed mu kigoro ko kugarukana umutekano mu gihugu cyasinzikajwe n'ingwano kuva mu mwaka w'1991. Uruhagarara rwa politike ruhari muri iki gihe muri Somalia ruriko rwibagiza urugamba rwo kurwanya umugumuko w'umugwi Al-Shabab wahitanye abasivili 2000 mu myaka 12 irangiye. Muri Burkina Faso abantu 4 barimwo abanyaburaya 3 banyurujwe mu nyuma yaho baricwa mu buseruko bw'igihugu. Thomas Kamirinda araduha inkuru y'Idonido.
Babiri muri aba bantu 4 bakomokaga muri Espanye, undi yari uwo mu gihugu cya Ireland, bakoreraga umuryango uharanira uburenganzira bw'ibidukikije. Uwa 4 ni umusirikari wa Burkina Faso. Bashimuswe bari mu kazi ko kurwanya abarushimusi baherekejwe n'abasirikari, abarinda amashyamba n'abanyamakuru barimo n'abazungu. Baguye mu gice cy'abantu bitwaje intwaro muri pariki y'igihugu ya mbere mu bunini yitwa Ahli. Mu mirwano yabaye abandi bantu batatu bakomeretse. Kugeza ubu abateze iki gico ntibaramenyekana. Abasirikari bo bavuga ko batezwe n'abaterabwoba b'abajihadist. Burkina Faso imaze igihe ihanganye n'imitwe y'abajihadist ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Islam. Uburasirazuba bwayo nicyo gice ibitero bikunze kubamo cyane cyane, bimaze guhitana abaturage ibihumbi n'ibihumbi no kwirukana mu byabo abandi barenga miliyoni. Iyi mitwe kandi ikunda gushimuta abanyamahanga bakomoka mu bihugu bikize, igasaba ingurane z'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo ibarekure.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mutwara ishyirahamwe gihita impunzi hashize ku rwego rw'isi Filippo Grandi yaherekeje impunzi z'abarundi zatabutse kuri uyu wa kabiri zivuye mu Rwanda. Filippo Grandi yatangaje ko ari mu ntumbero y'ukwerekana ko hashize ishyigikiye icyo gikorwa. Menyesha makuru wacu Pierre Grave niyo nkuru niho yarari.
Ndo manezero cyane ngiye mu gihugu cyanje igihugu cyawe n'umubyeyi nari imbere
abana bose nabawe
nabanje.
Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise sakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu byiwe. Afise kandi n'igipapuro cy'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza nikose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho.
Yuje no muvyeyi giye rero kuri muvyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'ijishimo zishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe.
We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibaragishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo.
Umutekano tuyizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko abanyutewe kuza amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. N'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukuru aryoheba.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo, nongere mfata isuka mpinge.
Ndumva nishimye no mwira wambwe ati umutekano ni wose ahubwo nkunga kugira vuba vuba. Mukayanzwe kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro.
Iki ni gice cya mbere cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri iyi ndwi. Aba baherekejwe n'ubutwari ishyamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi, ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ndwi iheze, akarwandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filippo Grandi ahamagarira u Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa n'uko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko hari abo hava bataha kubera inzara.
Avec le nouveau gouvernement, nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufite n'imigenderanire n'ibiganiro byiza. Niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo cy'abahunguka cyo kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke icyo barya naho baba. Nayo ku kibazo cy'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turajishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze, impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda. Abarenga 2,023 baramaze gutahuka. Hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 440 bahungutse. Icyo yavuze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nkuko vyemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayeze uba mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Uwaba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi, ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze, ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi, niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha, niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gatse mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca.
Ibyo na gareza y'u Burundi ubuza yanjye itambiri n'itamo turakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu, tubakiriye igihugu cyanyu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki. Tubakiriye mwese muri isanzwe isanzwe ni wanyu babakunda kandi biteze kubakira nuko bereka ingabo n'imigambi ya leta mbiri leta ngozi karibu.
Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'Abarundi zirenga 72,000, ubu hasigaye abarenga gato 53,000. Mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 42,000. Pierre Clavier niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku by'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier. Mu Burundi abakukuruke bo mu ntara ya Gitega basaba ishyirahamwe rya leta ryishinze gutegekaniriza akazoza abakozi INSS gukorana n'abatware bo ku mitumba gukora rusansuma rwabo. Abo bakukuruke bavuga ko abatari bake muri bo bibagora gushika ku biro vy'amakomine iyo rusansuma ibera ko bivanye n'indwara ziturutse ku busaza bamwe baba bagendana. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Yatumimana b'i Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri abo bakukuruke baronka gahembo kabo mu ishyirahamwe rya leta ritekaniza akazoza abageze mu zabukuru INSS mu funyafunyo y'Igifaransa, bavuga ko iyo hageze kugenda kwisansumisha ko bakiriho baruha cyane. Umwe muri abo bageze mu zabukuru yemeza ko abatari bake muri bo bakunda gufatwa n'indwara zifatira mu busaza bigatuma bitaborohera kwiyunguruza bajya ku birometero byinshi. Ni mu gihe iyo hageze igihe cy'urusasuma rubu ku mwaka utashe umukukuruke ubwiwe ategerezwa kuja kwisasumisha ku bakozi batumwa na INSS aho babaje ku mugwa mukuru w'ikomine. Abakukuruke basaba ishyirahamwe INSS kuborohereza mu gukorana n'abakuru b'imitumba akaba aribo baza kwemeza ko iyo canke uriya akiriho canke yitavye Imana.
Umuyobozi mukuru canke ujejwe INSS mu ntara yoraba ukuntu igikorwa ca rusansuma gikorwa bakizigira abatware yo kumutumba kugira ngo bamenyeshe bati naka canke naka aracari umuntu azungurirwa kubera ubuzima ko bamusaba ko aja kwisansumisha ku ikomine canke kuri INSS. Mwumva nk'ivyo bigishoboka?
Umwe mu baserukirishira mu INSS avuga ko bigoye cyane kandi bidakunda ko umuntu bamusasuma atishikiye ubwiwe kugira ngo umukozi wa INSS amwibonere amaso mu yandi. Uwo mutegetsi wo muri INSS yemeza ko ugo rusasuma rufise intumbero yo kugabanya ubusuma bwagiye buraba muri kahise aho INSS yagirira riha amahera ku bakukuruke bamaze gusezera isi. Avuga kandi ko bagize akigoro ko kwegera imigwa mikuru y'amakomine kugira igabaniriza urugendo aba bakukuruke ntibigwe baraja ahari biro vya INSS.
Rusansuma ruba ku muntu wese asanzwe afata agahembo, nivyo benshi barafise n'amagara ariko ntibatuma bajya batumye baje barabafata. Twavyoroheje muri ico gihe nyene ca rusansuma turagendera amakomine nka yose y'igihugu, si yose aho tuzi ko hariho abanywanyi benshi hose turahagendera hanyuma tugashyira ku makomine yose tukabasansuma. Ibyo nabyo abatabimenye barigora bagashyira ku biro bibegereye haba mu majanse cyangwa ku cyicaro gikuru ibyuma.
Abakukuruke kandi ntibashimishwa n'ukuntu ishyirahamwe rya leta Mutuelle de la Fonction Publique mu Gifaransa rijejwe kuvuza abakozi ba leta ndetse n'abakukuruke bakorera leta ribavuza. Uno mukukuruke avuga ko hari igihe barihishwa amahera y'inyongera mu maduka adandaza imiti y'abigenga kuko mubiko bw'imiti bwa mituel iyo miti atayoba babafise akabona ko ari kubarenganya
ahuriza hajya muri pharmacie mituel gatora imiti abantu banyitubona turacyugenda kunyitwara muri pharmacie avec suprema ntimuboka kutuvuna kabiri
ujejwa karere ko hagati n'ubuseruko mu Burundi mwishira hamwe mituel avuga ko iryo shira hamwe riri imiti itazimbye bita generique mu gifaransa nkuko leta ibihimiriza mu gihe umunywanyi wa mituel ashimye kugura imiti zimbye bita specialité mu gifaransa ategerezwa guca yirihira ayarenga ko
hariho imiti isanzwe ari amajenerike iyo ivugwa ko nyene ari amajenerike hakaba imiti y'amaspecialité kandi agomba ari amaspecialité ko nyene shaka spécialité rero reka tukurinde iyo kiri amajenerike ayarenga ko spécialité uyiri
abakukuruke bose barashima inyingo y'umukuru w'igihugu aherutse gufata yuko abatama barenze imyaka 60 bazovuzwa ku buntu ariko bagasaba umukuru w'igihugu gufasha kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro vuba na bwango umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yatangaje iyo ngingo mu mwaka uheze kwezi kw'indwi igihe Burundi bwahimbaza imyaka 58 bwari bumaze bronze ntayo kwikukira ariko gushika uno munsi ikaba itaraja mu ngiro
tuje mire désiré
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ku itariki 23 y'ukwezi kwa kane mu gihe abakenyezi b'abarumwikazi baba hanze y'igihugu baratunganije ikoraniro mpuzamakungu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi w'uyu mwaka w'2021 iryo koraniro ryabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bita virtuel bwa Zoom na YouTube mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi baryitabiriye Godance Ndikumana ari muri leta ya Massachusetts muri Amerika Benita Nice nini nazwe umunyeshuri wo kuri kaminuza y'ubuhinga y'igitega mu Burundi na Flora Uwineza bamboneyeho ari muri leta ya Maryland muri Amerika Flora Uwineza bamboneyeho atangura avuga icyatumye yitabiriye iryo koraniro
murakazi wanjye yaje ya kubaye yarabimbariye yarabimenyesheje irako ariho ikoraniro ry'abakenyezi bizoba bikoranije nabo mu Burundi hanyuma ndavuga ati ibintu ni byiza kuzoshobora kubona kumva no kubona abakenyezi bo hanze hakewe ntaharahigira mu Burundi namba byaryoheye kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza hanyuma ya ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe uko biteze imbere so nari very excited no kubyumva no kubijamo rero ya naragiye rwose muri ndakukanya
ego urakoze cyane madame Florale ka nakire madame Godance Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro twa twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe kuvugana nawe nyene yakadushikiriza bimwe mu byabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi madame Godance Ndikumana kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane
reka ngaruke kuri madame Florent Uwineza bamboneyeho muri Maryland ntambwe ya Amerika atubwire uwari we bakumenye kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi wabahehe mbere yo kuza muri Amerika
yego murasoze Ryan jewe nabukiye mu gihugu cy'u Rwanda ababyeyi ba anjiwa mbili mbili na kabiri wa chamu gihugu cy'u Rwanda nakukiyeyo na kwabayeyo iyo nshatse hamwe abagiye banje bamaze imyaka 2022 hanyuma na jewe napfuye mu Rwanda intambara imaze kuba mu Rwanda 1994 twahunze mfite imyaka 8 hanyuma tuhungira mu gihugu cya Congo hanyuma tuvayo hahezi imyaka 2 tujya muri Tanzania aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindi like hanyuma mu bihumbi bibiri n'indwi tuvayo through the resettlement program zino muri Amerika.
Urakoze cyane. Reka mpindukire na Kire na Benita nawe nyine atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita kaze neza mu kiganiro muri Isanga, hama utugire muri make uriwe ni cyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi.
Murakoze cyane Ariane. Kama nitwa Ninaze Benita, kama mejeje ndiko ndaheza ku University Polytechnique de Gitega, University y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC, Technologie de l'information et de la communication, réseau et télécom, oui, même si nous avons un diplôme de baccalauréat. Il y a tout le monde conférence, mikubera barabimbwiye ku ishure iciye ku muyobozi w'ishure ryacu hama nanjye ndabishima kubera bipfuka umurongi cyati nanjye nkabanje umurongi cyati hama nayo cyangaza mu ikoraniro nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ipyesi teatre.
Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa bya teatro ugira. Twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima. Ukanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri pyese zawe, bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika, umaze gushyira habona. Ego kama mpindukire nakire kandi Madame Godas Dikumana, turazi ko ari umurundikazi aba no muri Amerika muri leta ya Massachusetts, ariko Madame Dikumana wabanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenya batakuzi.
Genetwa Godas Dikumana naje muri iki gihugu kera ndahakwije imyaka irenga 20 ne mirongiri n'umunani hanyuma aba nari naje kungura ubumenyi napfuye i Burundi nje nashatse nari nje kwiga hanyuma intambara iratera turino hanyuma ca twaguma ino nta intacyo twagifise kugura kugumino hanyuma turarondera ubuzi mugabo tuguma dukumbura iwacu jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe narishimye cyane numvise yuko nshobora gutanga icyumviro cyanke nkabikurikirana kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cyacu no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cyacu. Nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twagira twavugana n'abandi. Jewe rero najino amashuri ndayiga mpicece hanyuma nkora mu bintu muri departema iraba abana n'imiryango. Eko jewe nkakora osi mu bintu bya sante mentale.
Sante matari no kuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose ubuzima bw'umushahe ubuzima
nkaje tugize ikibazo ugene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire o tukwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi murondera ukugene ukifatamo neza kugira bihere neza ingorane wayironse ingorane turazamana mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka.
Ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye urashikiriza byinshi zibijanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo kugabanya stress ibijanye n'amagara y'abantu uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije akumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi ariko mbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ibyumviro.
Emwe ngiye i Burundi cyane cyane tuba dukumburanye twayaganye ne iby'iterambere ry'igihugu umugambi ukaba tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe mugabo n'ukuri kw'Imana nabanda kubesha twari bwagere aho tugira icyumviro gikuru nk'iki hamwe tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu ibi byapaye kuri nivo nasiyonali nivo interinasiyonali ni bikuru cyane rwose n'ukuri.
Urakoze cyane. Mpindukire kuri Benita Nize. Benita, wowe nk'umwigeme aba mu Burundi kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo wabonye muri conference abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye byakunguka iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze icyo cyumviro kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure wakibonye gute wacakiriye gute
icyambere mbanje gushimira abantu batiyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe indi mibereho twe dusanzwe tubayemo biratanga ingufu zo kubandanya icyo nayigiye ahanini icyo nabonye byanyongereje ingufu zo kubandanya urugendo zo kwiyumvira zo kubona kure narayigiye ndiko mvuga ndazi abagiye baravuga nka Dr. Ndura yarafashije cyane amahitapu yagiye aracamo y'ubuzima kandi agashika kuco ashaka gushika igihe determinasiyo yari afise afite cyaramaye icyizere ko na jewe nzoshika kure ntashobora gushika ku ndoto zanjye ntashobora guhayariza nibaza ko kijya cyumvise cyari cyiza twarahiga ibintu byinshi guhaguruka tugakora mu buku munsi kandi atabwoba dufise tukerekeka kandi n'abandi ko dushoboye jevre turashoboye eko ari nibi
ego murakoze cyane hama nawe madame Flora wineza bamboneyeho wavuze ko wakuriye mu Rwanda uja muri Congo hamuhavuza muri Amerika akaryo kuguhura n'abarundi kazi cyane cyane mu Burundi urakaronka kugira ngo wumve ibyumviro byabo icyo biyumvira icyo bagona wari usanzwe uronka ku karyo cyangwa umaze kuja mu Burundi ngo uganire nabo
murakoze cyane Ariane jewe nk'umubyeyi w'abana babiri b'abakobwa kuri urujya rubuga twaronse kuri kajya kajya twaronse ko kubona abakenyezi benshi n'abigeme benshi bamaze gukora igipimo bihambaye ibyo numvise kuri urwo rukuru rya rugugaze.
Nshuti muduteze amatwi, naha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashyize hamwe aya majwi ni Fatou Harimas Karara. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikoro ari kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe mu kubandanya mukurikirana radio yanyu Ijwi rya Amerika.